Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edirwema. Ikaze mwese mu biganiro tubafitiye mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Mulongwe muri Congo bafite ibibazo by'ubuvuzi.
Agiye kwa muganga ituru gatatu umwana arembye afise umuriro. Ndongo mangena ngo genda uzozejo ngo na miti hari ngo genda uzozejo ngo na miti nate kugurisha itaye. Nari kujyasha ushaka tebo kifu aha hepfo ku isoko. Cangura ibinini ku mafarmasi mudi akini umwana acaramira.
Uwo ni umwe mu Barundi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Mulongwe. Iyo nkuru n'izindi zirimo imvura yahitanye ibintu n'imirima mu karere ka Rusizi mu Rwanda ni mukanya. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu nkambi, reka tubanze tubagezeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Abantu barenga 150 barapfuye, abandi babarirwa mu majana baburirwa irengero nyuma ya serwakira yitiriwe Idah yibasiye amajyepfo n'uburasirazuba bw'umugabane wa Afurika. Umuryango mpuzamahanga uvuga ko iyo serwakira yibasiye abantu barenga miliyoni n'igice muri Mozambique, Malawi na Zimbabwe. Abayobozi b'ibihugu muri Mozambique na Zimbabwe bahagaritse ingendo barimo mu mahanga, bahitamo gutaha guhangana n'ibyangijwe n'uwo muyaga. Amashami ya UNI hamwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku mbabare Croix Rouge barimo barafasha mu bikorwa byo gutabara, batanga ibifungurwa, amazi n'imiti hakoreshejwe za kajugujugu. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa urupfu rw'abantu 24, abandi 31 barakomereka ubwo gari ya moshi itwara ibicuruzwa yarimo n'abantu bari bayihishemo yataga umuhanda ikagira impanuka. Ibyo byemejwe n'igipolisi hamwe n'abashinzwe ubuzima muri icyo gihugu. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP avuga ko iyo mpanuka yabereye mu ntara ya Kasai iri hagati mu gihugu. Ibaye impanuka ya gari ya moshi ya gatatu mu gihe cy'ukwezi kumwe muri Congo. Iheruka yahitanye abantu 5 ahitwa Ikalenda. Iperereza ryibanze ku gasanduku kabika amajwi y'ibiganiro umudereva w'indege agirana n'abamuyobora ku ndege Ethiopian Airlines heruka kugira impanuka yerekana ko hari isano n'ibyavuye mu iperereza ku ndege yo muri ubwo bwoko yaguye muri Indonesia mu mwaka ushize. Ibyo byatangajwe na minisitiri wa Ethiopia ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, Dagmar Witmonges. Yabwiye abanyamakuru ibyavuye muri iyo perereza ku cyateye iyo mpanuka yahitanye abantu 157 bishobora kuzajya hagaragara mu gihe cy'iminsi 30. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'ibindi bihugu birenga 30 byahagaritse gukoresha indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8 nyuma y'impanuka yabereye mu gihugu cya Ethiopia. Hagati aho gushyingura abanyetiyopiya 17 baguye muri iyo mpanuka byabaye kuri iki cyumweru. Abakozi ba Ethiopian Airlines bateraniye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Addis Ababa bibuka abadereva 2 hamwe n'abakozi 6 bapfiriye muri iyo mpanuka. Abategetsi mu gihugu cya Nouvelle-Zélande kuri iki cyumweru batangiye gutanga imwe mu mirambo 50 y'abantu bishwe ku wa gatanu mu misigiti 2 ku miryango yabo kugira ngo bazashyinguranwe icyubahiro mu migenzo ya Kiyisilamu. Minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Jacinda Ardern yavuze ko imirambo yose yabishwe izaba yahawe abavandimwe babo ku wa gatatu. Yavuze ko abahanga 6 mu byo kumenya ibiranga umuntu bageze mu gihugu bavuye muri Australia kugira ngo batange ubufasha. Umukuru w'abo bahanga Deborah Marshall yavuze ko bakora bihuta kugira ngo bemeze ko imirambo ihawe imiryango nyakuri. Ubutegetsi bushinja umunya Australia w'imyaka 28 Brenton Harris Tara kuba ariwe wagabye ibyo bitero. Ni wenyine ufunzwe kugeza ubu ngubu. Andi makuru turayagarukaho mu kanya gato. Ikiganiro ni wa nyumuntara. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com naho ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA Radio yacu. Ikiganiro ni wanyu munara.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro wanyu mu ntara, amakuru yo mu karere reka tuyahereye mu Rwanda, aho abantu 13 bo mu mirenge wa Gikandavura wa karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu bari mu bitaro nyuma yo kugirwaho ingaruka n'ikiza cy'imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaguye kuri uyu wa gatandatu mu mirenge ibiri igize akarere ka Rusizi. Imvura yanasenye inyubako z'uruganda rwa kawa n'amazu 28 y'abaturage. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Tim Stockley mutije.
Imvura yateje ibiza muri iyo mirenge yombi yatangiye kugwa ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu ahagana isaa 8 z'amanywa. Kurebukana ibyo biza byari bifite, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yahitiye ku kigo nderabuzima cya Gikunda Mvura. Aha twasanze abarwayi 11 barimo gukurikiranwa n'abaganga mu gihe abandi babiri boherejwe ku bitaro bya Mibirizi. Benshi muri abo bajyanywe kwa muganga n'abari abakozi b'uruganda rw'ikawa Ishema rwaho muri Gikunda Mvura. Uyu ni umwe mu bazanywa ku kigo nderabuzima avanywe kuri urwo ruganda.
Nkanye ndarindi muri depo umuyaguraze twibwirana imvura isanzwe kuko yari iri kunyura mu dutobore twari turi ku matafari tubwirana umuyagusanzwe tugumamo muri depo naza kuza kontabure nawe atuhumuriza ati nimugumaho nta kibazo mu mwanya umuyaguba mwinshi. Bamwe barasohoka bajya gupfuka ikawa kuko shitingi zari ziri kuvaho. Depo nibwo yaje gutumuka ntawamenyaho umuyaga warenganye undi kuko umwajya umukwita ku gitara hepfo nduka murenza nk'iriya ibiti biza kutugwaho mu mwanya tubona depo iraguye n'amatafari aragwa.
Uretse abarwayi babiri bakomeretse bigaragara inyuma boherejwe ku bitaro barimo umwe wajyanywe ari muri koma. Abaganga baha Gikunda Mvura batubwiye ko abandi ari abagaragaza ibimenyetso by'ihungabana bitewe n'icyo kiza. Murwana Shaka Jean Paul ni umuforomo aho Gikunda Mvura.
Bamwe ubuzima buri kugaruka nta kibazo batangiye kwibuka isi barimo, ariko abandi hari abagifite ikibazo n'ihungabana ariko riza mu gihe gito. Ikindi gihe ukabona abayobozima turi kubafasha ni ukubakaruma tukabaganiriza ukamwumvisha ko ibyabaye bigomba gushira.
Tuvuye aha kwa muganga twerekeje ku ruganda, inyubako zarwo zose ziri hasi itafari kurindi, amabati yarazisakaye nayo bimwe mu bice byayo biragaragara hafi aho, ibindi nabyo byajyanywe n'umuyaga nta wamenye irengero ryabyo. Abashinzwe gukurikirana imirimo y'urwo ruganda batubwiye ko bakegeranya imibare ngo bamenye neza agaciro k'ibyangiritse, ariko toni 18 z'ikawa zo zatwawe n'umuyaga, izindi zangizwa n'iyo mvura. Ibikoresho byo mu biro nabyo nuko. Mu Ijwi rya Bwana Nkurunziza Augustin uyobora uruganda, ni igihombo kitoroshye amaso bayahanze ibigo by'ubwishingizi, ariko imirimo y'uruganda yo yabaye ihagaze hagati aho.
Ukivamo ntibyoroshye, ariko turacyane gosiya ngo turebe byasiranze uko bizaba bimeze kuko twari dufite ubwishingizi, tubaye duhagaritse by'agateganyo tugenda duturokora n'izangiritse tureba ko hari icyo twazitunganyaho. Ariko mu bintu byo guhita dukora direct turacyategereje iminsi mikeya.
Uretse aho ku ruganda kandi inyubako z'abaturage aha Gikunda Mvura na Gitambi zasenyutse. Inzego z'ubutegetsi muri iyo mirenge yombi zatubwiye ko imiryango 62 bidafite aho gukinga umusaya, mu gihe izindi nzu hafi 100 ibisenge byazo byagiye bitwarwa igice kimwe.
Nta muntu wari uri hano, nanjye nyine mbibwirwa n'abaturanyi ntashye bambwira ko igiti cyansenyeye, none twari twaraye hanze. Abo nyine turiruka nka mu baturanyi turebe ko tubona umuntu uducumbikira.
Naye nicaye ndandi gutitira nari kurara he, ubona n'umuhungu wanjye nawe aracumbitse.
Samazu yasenyutse gusa kuko imyaka yari ihinze ku buso bw'ubutaka bungana na hegitari zirenga 600 nayo yangiritse. Abaturage bakavuga ko bafite impungenge y'inzara izakurikira ibyo biza.
Ari imyumbati, ari ibishyimbo, ari insina, ari ikawa, byose ibiza byarabijyanye. Twari dufite n'imyenda y'amabanke twiteze ko dushobora kuzishyura kuri iyo misaruro. Uretse n'iyo myenda ya banke, n'inzara muri rusange situzi n'ibizatworohera.
Uri kubona ko nsinzanageramo ubwo niriye po hose murima w'imirima byose byarakubise, amakawa byarakubise, ubu nyine nta kintu twiteze muri iyi minsi.
Benshi mu bagezweho n'ibyo biza bigaragara ko ari abaturage b'amikoro ya Ntayu, ndetse barasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka. Bwana Kayumba Ephrem uyobora akarere ka Rusizi ku murongo wa telefone yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko barimo kuvugana na minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ku buryo abo baturage bagobokwa.
Ufatanye na Minema hari ubufasha bwihutirwa bugenerwa abantu bahuye n'ibiza kuriya. Ubu turimo turavugana na minisiteri y'ibiza kugira ngo dufatanye turebe icyo twafasha bari abaturage.
Hari aho bigaragara yuko n'imyaka mu mirima bari barahinze yangiritse ku buryo kwitega umusaruro ari ibintu bigoranye. Aha ngaha harakorwa iki?
Ubu ngubu igikorwa kubera ko twari dusigaye tugiye gutangira sezo, turajya inama n'abaturage kugira ngo aho bishoboka bashyiremo indi myaka kugira ngo batazahura n'ikibazo cy'inzara.
Hashize icyumweru imvura nk'iyi iteje ibiza mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho yakomerekeje abantu bagera kuri 600, amazu y'abaturage arenga 900 arasenyuka, cyo kimwe n'ibyumba by'amashuri bigera kuri 15, ndetse imyaka y'abaturage mu mirima nayo yangizwa n'urubura ku buryo nta cyizere ku musaruro bagifite. Ni mu gihe mu kwezi gushize kwa kabiri minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda iheruka gutangaza ko amezi y'itumba azarangwa n'imvura nyinshi ishobora guteza ibiza bikomeye hirya no hino mu gihugu. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi, aho abagore b'abayisilamu bemeza ko ubukene no kutiga kuri benshi bituma badatera imbere. Suwadu Bugoma, umushakashatsi mu bijyanye n'iterambere rirambye, avuga ko igice kimwe ku ijana aribo barangije amashuri yisumbuye. Ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu Burundi rirasaba ko bashyigikirwa kugira ngo nabo bagire umusanzu batanga ku iterambere ry'igihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana i Bujumbura.
Ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi AFEMUBU yemeza ko naho uyu mukenyezi yitanga kubwira aronderera umuryango ahura n'intambamyi zitari nke mu buzima bwa minsi yose. Mu nama yo kurabira hamwe ibituma umukenyezi w'umuyisilamu mu Burundi adashikira iterambere rirama, benshi bemeje ko ubukene no kubura ubumenyi ari intambamyi zikomeye kubwira ashikira iterambere. Aline Dusabe, umwe mu bakenyezi b'abayisilamu yavuganye n'Ijwi rya Amerika, ashimikira ku bukene buri mu gihugu.
Igihugu cyacu turazi ko kiri mu bihugu bya mbere bikenye, dushatse no kugira ibintu by'urudandaza, usanga n'udufaranga baronse ari duke. Kwanza n'abagabo bacu kenshi usanga badakora, arya amahera baguhaye nk'ubu waguhaye umutayi w'itomati w'ibihumbi ijana, arya nyine n'usanga warishemo amahera y'umwana y'ishure, muri ayo mahera nyine hakabamo nayo turya, kandi ubu ibyo kurya byaradimbye cyo kumwe na kera, ugaca usanga arya amahera araheze. N'indi ntambamyi duhura nayo n'abakenyezi b'abayisilamu benshi usanga badafite ubumenyi bukwiye, kubera benshi batize, usanga benshi kujya kwiteza imbere abikora uko nyine ingene babyumva, badafite ikintu kibafasha kwiyumvira kure ajya amahera yaronse ati nobe kangahe nkajya ngahe, ugasanga araheze yose.
Kubwo watanze icigwa kubihanze abakenyezi b'abayisilamu mu gihugu cy'u Burundi, yemeza ko imyinga ikiri ndende kuko ibiharuro byerekana ko abakenyezi b'abayisilamu biga bakiri bake. Suwadu Bugoma, umushakashatsi mu bijanye n'iterambere rirama, avuga ko amatohoza yerekana ko igice kimwe ku ijana cy'abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi aribo barangiza amashuri yisumbuye.
Twasanze abakenyezi b'abayisilamu kazi bagifise igikorwa kininiya cyane kugira ngo bashobore gukomeza ubumenyi. Ibiharuro byerekana yuko ibice 39 nibo bashoboye kuja mu ishuri, hanyuma muri ibyo bice 39 hariho ibice 36 bonye nibo bashoboye kugira amashuri y'intango. Bya bice 39 twahera ku bwa mbere igice kimwe gusa nico cashobye kuja amashuri yisumbuye, donko za kaminuza no kubandanya. Numva yuko impingi irashari ndende, ibikenewe gukorwa ni byinshi kugira ngo bore cyikira iterambere rirama twicishije mu bumenyi bukwiye.
Kiretse ibyo kwiga n'ubukene, mwishyirahamwe ry'abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi bavuga ibijanye no kwikumira. Hajat Shamim Muhiteka, icegera cy'urongoye AFEMUBU, asaba abo bakenyezi gukorera hamwe. Ikindi nuko umukenyezi w'umuyisilamu atokwibagirwa agashigikirwa kugira nawe agire ico aterera mu iterambere ry'igihugu.
Nuko umukenyezi w'umuyisilamu kazi yosohoka agakorana n'abandi, kuko ubugirigiri bugira babiri. Yagiye hamwe n'abandi baramwungura ivyiyumvira, yagiye hamwe n'abandi aramenya icyo atarazi. kukibanza ya rafisi ni chiza chane alikara keneu yuko ashigikiwe kukugira ngo ashobore kwiteza imbere cyane gusoma ashigwe mu migambi yose yiterambere ntiyibagigwe kukugira ngo ashobore kwiteza imbere cyane gusoma uyu mukenyezi jewe no mugereranya nk'ukwezi iyo kwezi kwatse kwakira bose n'umukenyezi iyo yiteje imbere ateza imbere umujyango wiwe agateza imbere n'igihugu.
Zuena irakize umwe mu batanze inyigisho ku bakenyezi b'abayisilamu we asanga umukenyezi w'umuyisilamu yari yibagiwe mu nzego zifata ingingo. Uyu mukenyezi w'umuyisilamu asaba ko umukenyezi muri rusange atokumigwa ahubwo yohagwa ikibanza kibereye kandi gikwiye nawe akabona gufasha kugira abandi bakenyezi batera imbere.
Temashikiranganje je mashinga amateka akenguza amateka nkuri hamwe woronkayo numwe nkuri zo dutangaza umukenyezi w'umurundi kazi ntafate wanagomba no kudini ryanje baduhe kibanza kibereye nko bavyemeje ibi bice 30 kwijana baduhaye wanagomba turavya aho tugeze haba mu giharuro haba mu bwenge n'ubushobozi dufise turahaye turakirengera biyumvire yuko haba mu bafata ingingo muri kino gihugu haba abashobora gukora ikindi kindi kibereye mu gihugu turiho kandi turabishoboye.
Abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi bemeza ko batagira ubumenyi bukwiye basaba inyigisho kubijanye no gutunganya imigambi mito mito kugira bibesheho bagire n'ico baterera mu iterambere y'igihugu. Benshi batunzwe n'urudandazwa n'imyuga mito mito. Ishiramwe ririkimwe abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi risaba leta gufata mu mugongo umwigeme w'umuyisilamu kugira yijukira amashure cane cane ntayarangirize mu mashure y'intango. Ibujumbura, Remunzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi, 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi, 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muri studio 18 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuva mu mwaka w'2016 abanyeshuri barenga 60 b'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda nibo bamaze kurangiza amashuri yabo ya kaminuza bafashwa mu mugongo n'ikigo cyita ku mpunzi Mezo Shalom. Abanyuma bahawe impamyabushobozi mu mpera z'iki cyumweru kuri kaminuza ya Ines Ruhengeri mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Abo banyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu bisata bitandukanye no mu makaminuza atandukanye y'igihugu cy'u Rwanda. Ikigo Mezo Shalom kibafata mu mugongo kirashima ko ibitigiri byabo bibandanya byiyongera. Abarangije mu mpera z'indwi iheze ni 17 baje gukwiza igitigiri cy'abagera kuri 65 bamaze guheza kuva mu mwaka w'2016. Julien Zigimana atwara igisata cy'inyigisho za kaminuza muri Mezo Shalom yari yabaherekeje gutora impapuro z'umutsindo muri kaminuza ya Ines Ruhengeri.
Uno munsi rero ndaryohewe cyane kuko ndibuka dutangura gutwara abanyeshuri kwiga kaminuza harabaye ibintu byinshi bavuga yuko dutwaye abagwanyi Mezo Shalom itwaye kwigisha abagwanyi za Kongo n'ahandi ariko uno munsi ngira ngo barabona yuko ahubwo twaba twaye kuminuza amashuri yabo abari bayaciriye hagati na cyane cyane nk'aba ariko baraheza ubu n'abantu bari baje bari nko mu bari mu wa gatatu mu wa kane tukaba turiko turanabategura nibasubira i Burundi basubira i Burundi ari abantu b'abasore bahagaze neza bafise ubuntu bahejeje amashure bashobora no kubaka igihugu cyatwibarutse.
Abo nabariko baraheraheza amashuri ya kaminuza bari batanguriye mu Burundi imbere yuko bahunga igihugu. Bati nabo twahunze turi ku ishuri ryo kuzokubaka igihugu cacu.
Nari nacirije amashuri hagati ndahunga, ariko ubunye byangarukanye mu icizere yuko shobora kugira ubuzima bwiza mfatiye ku mashuri nize. Bituma tuzokwinstara mu masosiyete atandukanye yo muri Afurika no ku isi yose.
Nipfuza guha inguvu abo bantu biyumvira yuko badashaka kwiga, kuko twebwe ni twebwe Burundi bw'ejo. Natwe tugira ico tuzokubaka mu gihugu cacu. Ku bantu bifise, ndabona yuko kumbure ari nk'umuntu abona yuko akunda igihugu ciwe, bogira ico bafashije nabo kugira ngo barabe abana baje batarimo bariga babashire mu mashure.
Ubu ni tugihunga twari tuzi ko dupfuye, ariko Imana yarabikoze. Niga muri Université y'Uburundi, nari mu mwaka wa nyuma, biraba ngombwa turahunga ko ahatagira amahoro ubundi nta buzima buba buhari. Uyu munsi nduva nezerewe cyane kuba nce ndonka na distinction, gutyo twereka abandi ko guhunga nkuko uwagutumye uhunga bavyiteze, guhunga si gupfa. Ndazi rero nabo twasize mu nkambi Imahama barondera kwiga ariko bitakunze. Nkabantu nashaka gusaba umuntu wese yaba bishoboye afashe aterere, kugira ngo uwo muntu wese yaba afise umutima wo kwiga na waronkwe ayo mahigwe yige.
Abo bakeneye ayo mahigwe barenga 300,000. Ikigo Mezo Sharome gitera kamo uwo wese yo bishobora gufasha muri ico gisata c'inyigisho kugira ngo bose bazoshikigwe.
Ubu nyene sino kugira ko 300,000 adaca babishikako, ariko ni ntambwe nziza. Buke bukomeza igihonyi nta nabandi ntavyo bari biteze yuko bazobandanya kaminuza ngaha. Rero nibashira kwizera imbere, urabona abanyeshuri bashaka kwiga kaminuza ni benshi cyane. Imahama ni benshi bararenga 1,000 nabandi. Ikigali bariyo mu miji itandukanye hose bariyo. No kuvuga ngo umuntu wese bashaka guterera no kuri arahawe ikaze nafashe runo gwaruka rwacu ushobore kwiga, kuko ugwaruka rupfiriye dutarose ubumenyi rubarupfuye.
Gushika mu mpera z'uyu mwaka w'2019 abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi bazoba barangije kaminuza bose hamwe bazoba ari hafi 400. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tukivuga amakuru ajyanye n'impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi ntara Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haravugwa ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza kibangamiye impunzi iyo zigiye kwivuza mu bitaro bya Katukuru. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Izi mpunzi z'Abarundi zivuriza ku ivuriro rya Katarukuru biri mu birometero birenga 3 n'inkambi ya Murongwe, zihura n'ibibazo byinshi zigeze kuri iryo vuriro, birimo kuba ziza zijya kwivuza ariko baganga bakazitegeka ko zijya gushakira imiti kuri za farumasi ziri hanze y'iryo vuriro. Niyo nkuru Eveline na Jean-Pierre Ntakirutimana, ni impunzi zo mu nkambi ya Murongwe zahuye n'icyo kibazo cyo kubura imiti zigeze ku ivuriro rya Katarukuru.
Agiye kwa muganga ituru gatatu, umwana arembye afise umuriro, ndaguma ngenda ngo genda uzozejo ngo na miti hari, ngo genda uzozejo ngo na miti, naje kugurisha itaye nari kujyasha ushaka tobo kifuha hepfo ku isoko cangura ibinini ku mafarumasi mudyaki n'umwana cyaramira
je nari mvise umwana yari afise ingwara yo kurukoba nari irutse ntako batari bwanje amafaranga ngaha abakongomani bampenda ngo iyo ngwara turaze kuyivura bikananirana nagenda mu kwa muganga mu gatari kuru bagaca bambwira ngo iyo miti ngo ntiraboneka, ubundi agaca kubwira ngo ndindira nzoyikuzanira ngo ku farumasi ngo yiwanje. Bimaze kugenda uko ari umuntu umwe w'umurundi wacu yagitegereje uwo mwana wiwanje aravuga ati je ndagiye kumuzanira umuti uyu munsi ntane tike mumpa, yari igoya jibaraka arawuzana uwo muti ntane tike namuhaye, yaciye ambwira ati nawuguze 5 mugabo mpereze 300,000 kuburyo mbonye uyu mwana ukuntu amerewe.
Akimana Charlotte avuga yuko iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza bahabwa iyo bagana ivuriro rya Katarukuru kiyongera kandi no kuba nta modokari ya ambulance yemerewe kurara mu nkambi kugira ngo ishobore kugoboka indembe ziba zafashwe n'indwara n'ijoro.
Nk'umuntu yibungenze uko inda ifata kuri umwe hari umwe arisome neza aribwa bigasaba yuko avyitegurira, n'ubundi afatwe iminota mikeya aho nyene akaca yibaruka. Birasabye yuko nk'umukenshi bamaze igihe cyane cyane abantu bibarukira mu nzira kuko ataburyo bwo kwiyunguruza dufise musanzwe munzi uko dufashwe turonka ifungurwa ntitoronka uburyo bwo kwiyunguruza mu kiringo yuko mu gisagara tubamo si bisagara byo kuronderamwe amafaranga kuko nabo nabisagara n'abahatuye nabo nyere bakeneye akazi noneho kazi twokaronka gute kuko nabo bakadukeneye ko nukuri mudufasha cyane 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 nk'abantu bo bakenyezi kwibaruka nukuri nibiteye isoni umuntu kwibarukira mu nzira ushitseye bagusaba ngo amande bagusaba ngo tanga amande kandi nawe wabuze uburyo bwo kwasha
gusa nubwo biruko izi mpunzi ziyamye yuko iki kibazo cyo kutagira imodokari ya ambulance mu nkambi cyatumye zishakamo igisubizo zikora ingobyi gakondo yo gutwaramo indembe kuko bisobanurwa na Nzeyimana Jean Marie umwe mu bakorera bushake bo mu nkambi ya Murungwe
kugadukiye muri cyo kibazo cya ambulance niyo baduhama nomero aye baduhabwa muri telefone ko ubarahagaze ntakora gisigura ko duca twiyaranja ningoga kugira umuntu ntadufane tukarokora ubuzima bwiwe n'Imana ikabidufashamo tugaca tumushira ku musego turi nk'abantu barenga 50 tukagenda twiruka nimba duca kubiti nta matara tugira
iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza buvugwa hikatarukuru cyatumye tugenderera iryo vuriro ariko umuyobozi w'iryo vuriro yanga kugira icyo dutangariza kuri ibi bibazo by'ubuvuzi z'impunzi zihura nabyo adusaba yuko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Murongo bwana Bigirimana Remi Matie ko ariwe wadusubiza ibibazo bijanye n'ubuvuzi kuko ahorana nawe mu manama
yego nkuko bisanzwe bitegekanijwe umuntu araje kwa muganga akavugwa nkuko biri naho ushobora gusanga umuntu ko yipfuza ko yovugwa ariko aronse umuti ikaba ngombwa yuko barinda kumurungika ibaraka kwa muganga ku bitaro bikuru amakaronka y'umuti nkuko bitegekanijwe ikibazo cy'imiti mikeya cyarahahora mu kwezi guheze ariko twaragiye mu nama turi mu nama aratubwira ko imiti yabonekanye kwa muganga ubu imiti iriho
mwumenye yuko ishiramwe rya seri rihora risaba impunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi kwigira mu rwego rwo kwikemurira ibibazo zigenda zihura nabyo nk'uko abaturage b'abakongomani batuye Murongwe bazakiriye babyikemurira Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika i Murongwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
tuve muri Kivu yepfo tunyarukire muri Kivu y'Amajyaruguru aho societe civile ivuga ko imiyoborere mibi y'umujyi wa Goma itiza umurindi umutekano muke societe civile inanashinja bamwe mu basirikare n'abapolisi gukorana n'abagizi banabi kuri telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana icyo kibazo kifashe gute abo bagizi banabi societe civile ishinja umujyi gukorana nabo nabahe
urakoze rwema mu bushakashatsi societe civile ivuga yuko yamaze gukora ivuga ko ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bugira ikimeze nk'uburangare kwirara ku buryo badashyiraho ingamba zihamye zatuma habaho gucunga umutekano mu mujyi ndetse no mu nkengero zawo icyo kikaba ari kimwe banenga ubuyobozi bw'umujyi by'umwihariko ariko bakanashyira mu majwi ubuyobozi bw'inzego z'umutekano nka polisi bavuga yuko umukomiseri wa polisi muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru akorana n'abantu bifite bafite amafaranga akohereza abantu bajya gukora uburinzi mu makasiye batuyemo mu gihe ahandi hari abaturage basanzwe badashobora gutanga ayo mafaranga bo badacungerwa umutekano bo societe civile ikabifata nko gucuruza serivisi za leta abaturage bari bakwiye kuba bahabwa ku buntu
hanyuma
kandi
yego
Societe civile ivuga ko hari abapolisi bagiye bafatirwa mu cyuho bafatanywe n'amabandi mu buryo bwo gufatanya bamwe bakaba bafatanywe babatije ibikoresho nk'imbunda cyangwa se bakabafata bakorana mu buryo bweruye mu bikorwa byo gusahura abaturage muri rusange
Claude Ganza munyamagana ndagushimiye inkuru irambuye kuri icyo kibazo turayigarukaho makuru yacu ata
akoze cyane Edi
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muteza amatwi ikiganiro wanyu mu ntara nahakirangiriye tubashimire cyane ko mwaduteza amatwi tuboneyo kandi no gushimira engineer Al badufashe mu buhanga bw'ibyuma na Mukbil wagiranije iki kiganiro kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezereho mbararika ibindi bigano byacu masaha ari imbere birimo muri isanga amakuru yo mu karere ndetse n'amakuru arambuye yo mu biyaga bigari isamoya n'igice mwari kumwe nanjye Edirwema mugire umunsi mwiza
yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.